mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Aba dandaza makara bajya bakotesha ziya modokari abahamagariwe kugerageza ko nibakunda gutanga y'amafaranga yongese bayihagarika ku byerekanye n'abapolisi naho biyemeje yuko bagiye guhindura ingendo.
Uwo ni Alfred Innocent Muselemu ushinzwe igipolisi cyo ku muhanda mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse mugume hafi ya radio yanyu. Tujye mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi cyafashe icyemezo cyo guca ruswa mu mabarabara. Muri uwo mugambi igipolisi cyahereye ku rwego rw'abacuruza amakara n'abayapakira. Ni muri iyo gahunda rero hemejwe ko mu gipolisi abashinzwe umutekano n'abashinzwe urujya n'uruza bahererekanya amakuru. Kuri uyu wa mbere kandi mu gipolisi abakorera ku mihanda bagiranye inama n'abashinzwe kugurisha amakara n'abayapakira. Inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Bujumbura, Eroje Wirikaneza.
Abumvise uruhara rw'umwese ahamagariwe gukora twese tukino kejuru twese twabitahuye.
Uwo ni Alfred Innocent Muselemu atwara igipolisi kijejwe uruja n'uruza rwo mu mabarabara PCR. Yari kasozera inama yamaze hafi amasaha atatu. Muselemu yatubwiye ivyo bayikoraniyemwo bagizwe n'abenimiduga, abayikota, badandaza amakara n'ibiti, abashoferi hamwe n'abapolisi bari ngaho biyemeje.
Abenimiduga bemeye ivyo bagiye gukora harimo guhimiriza abashoferi babo kuba bafise ibipapuro bikwiye bisabwa n'amategeko kugira ngo ntihagire n'ushobora kunabigenza ko ngo babwire ngo ntibakwije aronka hera kugira ngo agiye ivya biturira. Dandaza makara bajya bakotesha ziya modokari abahamagariwe kugerageza ko nibakunda gutanga y'amafaranga yongese bayihagarika ku byerekanye n'abapolisi naho biyemeje yuko bagiye guhindura ingendo bakaza bararaba nuko muri bo atafisi zigira intama abo baza barigenza ku bantu kugira ngo baronke biturire naho nyene tubatuze. Natwegwe nk'ababarongoye twafashe rero umwanzuro ukwiye bivanye n'ibyo twumvise tugwanye bimwe biboneka igiturire mu mabarabara.
Icho kituriye biyemeje kugiwanya hageze abagitanga nta kosa bahora babibonamo. Claver handarishikanye icegera cy'umukuru w'ishyira hamwe ibiti n'ubuzima rihurikiyemo abadandaza ibiti hamwe n'ibivamo.
Oya hanini twebwe ko twanavyise mbere nitwari twavyise giturire twe twavyise kugura umwanya. Kuko urabona nko mu kazi uri kurakora utegerezwa kuraba umwanya we wawe nyene uri kuragenda. Mu gihe rero ubonye umuntu agira gutesha umwanya nawe uri kurakoresha uwo mwanya ukagerageza kuraba nyene mu kumvikana muri uwo mwanya ingene mujera byitwa yuko umwe yasigara ashimye undi akashima muri uwo mwanya. Ariko twebwe nitwari tuzi yuko ari ibintu byica igihugu bituma n'igihugu gisubira inyuma mbese.
Naho igiturire kibandanya gutangwa henshi ku mabarabara hari ivyapwa bibuza gutanga no kwakira igiturire. Twabajije umukuru wa PCR n'ivyo vyapwa atari imvagusa.
Ivyapwa vyashizwe ku mabarabara vyanze ko igipolisi kizira igiturire vyarafashije cane kuko hamwe hamwe nk'uko twagiye turabibona hari abantu bagiye banga gutanga ibiturire abandi nabo baragenda ariko banimero y'amatelefone y'abategetsi barabahamagara babwira ati nyabuna hanaha hari uyu cankuriya atari ko yigenza neza mu kazi kiwe ka misi yose. Ibyo bintu birafise akamaro kuko biributsa abantu yuko naho ubikoze ibyo bintu ubikoze uriko usenyura igihugu cakwibarutse ataco bizogushikana ko kandi yuko uramutse ufashwe uhanwa n'amategeko. Bijya bivyapa biributsa abantu yuko yabo gutanga iturire canke ucakira bose bahanwa n'amategeko. Ukugira ngo rero ntihagire uzovuga ngo ntiyamenye ngo ntiyarazi ko ari amakosa. Ibyo byapa rero akamaro kabyo kariho kanini kanini.
Ndarishikanya nawe yishimira urugero igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara gikorana n'abayakoresha.
kare byasa nk'ibitatubabaza mugamo kubigira twidoga no kurinda dushika kuri no ntambwe no kubera byatubabaza twidoga twidoga kidodombera ndani benshi yabagiye barakurakuranwa mu gutwara kigisata cy'urujya n'uruza twaragerageza kubegera mugabo aho kutworohereza bagaca bashiramo bo binguvu bafise bahabwa n'amategeko bagaca bashiramo kudadaza ariko ubu rero tubona bigeze nuko tubona bigeze ku ntambwe nziza bigeze yuko tuza turayaga mutegereza gufashanya uko nyene kumva yuko ari bibi kuri bamwe bikaba byiza kubandi mugo urumva rero bica biba bibi ku gihugu cyose
nubwo igipolisi kivuga ko cyahagurukiye igiturire cyo mu mabarabara nta rugero rwacu gifise gushika ubu
igiturire ku rugero gitangwa ko ntidushobora kuronka ubuturo kanti donc turutange mu biharuro ico tuzi cyo tubona nuko igiturire kitangwa kandi na bene vyo njo zima twa twabakoranije bari kumwe bose kugira ngo tuvugane ukuri turabe ukuntu bimeze baremeza kw'ico giturire gitangwa rero tuzomenya ko bucaheze niyo twagira evaluation nkuko nyene tukumva batubwira bati aha naha hari catugoye aha naho hari muze tuba twasezeranye camaze gukunda niho tuzo tukabonera yuko iyo ngeso iri kwiragabanuka ahiteye tuyigwanya no tuzo twayiba
mu mpera z'umwaka uheze amatohoza yakozwe n'ibiro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yerekanye ko ibisata vy'ubutungane n'igipolisi arivyo bimunzwe n'igiturire kurusha ibindi mu gihugu. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze kuri iyi nkuru, tuve i Bujumbura tujye mu ntara ya Muyinga, aho umushinjacyaha wa pariki ya Muyinga yasabiye abasirikare barindwi gufungwa imyaka 25 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Abo basirikare bari mu itsinda rya kabiri ry'abashinjwa guhungabanya umutekano nyuma y'igitero cyo ku nkambi ya Mukoni hari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abo basirikare bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bagakurikiranwa ko bashatse no kwiba abanyagihugu bo mu micungararo y'ikambi ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga. Bose bagiye barahagarikwa inyuma y'igitero cyakozwe ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga, bafatirwa mu makambi ya Kirundo, Muyinga na Mutukura mu ntara ya Cankuzo. Mu mburano ziheruka tariki 6 z'uku kwezi bose barahakanye icyaha bagirizwa, basigura ko ibyo bagirizwa byabereye aho batari, bamwe bakavuga ko bari kubuzi. Umushikizamanza y'abashengeje avuga ko bari bamenye ko hariho umugambi wo guhungabanya umutekano uri kurategurwa, hanyuma ntibabimenyesha ababakurira. Niko kubakurikirana ko bafashije mu guhungabanya umutekano. Mu rubanza rwo kuri uwo wa mbere hategerezwa kumvirizwa Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi na Major Ndayisaba Diodone. Uwa mbere yatatswe nk'icyabona cy'umushoferi wiwe ari mu barengutse azwi ku izina rya Hatungimana Jamari. Abashengejwe bagera kuri 5 bavuga ko batumye uwo mushoferi gushikiriza inkuru bashoboye kumenya kuri Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi arongoye brigade ya gisirikare ya 220. Uwo mushoferi nawe akavuga ko iyo nkuru yayishikirije kuri uwo musirikare mukuru yari asanzwe arerura. Ni kuri ivyo Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi yari gutanga umuco ariko ntiyarengutse. Uwarahagarariye intare yavuze ko iyo ntwazangabo yari yababwiye ko izofatirwa ku isango ry'uno munsi, ariko ikaba yari yemereye sentare kurungika mu rwandiko ivyo bifuje ko atanga ko umuco. Ubwo rwandiko ntigwahavuye ngo ruboneke, no mu bari muri sentare ntabahagurutse ngo avuge ko yarurungikanywe sentare imaze kubabaza. Sentare yahuje n'umushingwamanza ari muri urwo rubanza ko urubanza gotera imbere ibiza biri muri ugo rwandiko rwa Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi sentare ikazo bifatirako bishitse. Hace humvirizwa Major Diodone Ndayisaba nk'umukoresha wa Lieutenant nimubona Moyize yasabwa gutanga umuco ku ruhara rw'iyo ntwazangabo mu byo ikurikiranwako. Major Diodone Ndayisaba yabwiye sentare ko Lieutenant Moyize ataruhara yagize mu ihungabana ry'umutekano mu byo yashoboye kumenya. Yavuze ko bari mu nzimwe na Lieutenant Moyize aho amasasu yatangura kuvuga, acamenyesha ko n'izina ryiwe ritabonetse mu mazina y'abari muri uwo mugambi inyuma y'amatohoza yakozwe na gisirikare. Yabagijwe agaciro aha ivyo Lieutenant Moyize nimubona yagirizwa ko yamenye inkuru ntiyayitanga. Major Ndayisaba Diodone yishuye ko igisirikare gisanzwe gifise uko gitanga igihano ku musirikare yamenye inkuru hama ntayitange. Kiretse ko uyu musirikare mukuru yemeje ko Lieutenant Mubona Moyize yahagaritswe ku izina ritari ryiwe rya Manirambona, yavuze ko n'amatohoza yakozwe n'igisirikare yerekanye ko atantwazangabo yategerezwa kujya mu mugambi wo guhungabanya umutekano. Major Ndayisaba Diodone avuga ko abasirikare bato bato bari muri uwo mugambi bari bamaze no gutegura amapete y'intwazangabo bazokwiha umugambi wabo ukunze. Mugusozera imburano umushikiza manzi yasabiye umwe wese muwe yashengeje gufungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi imiliyoni 5. Abarengukishijwe bose basavye kwezwa kuvyaha bakurikiranwa ko bavuga ko barengana. Umushingwa manza umwe yari muri ugo rubanza aburanira abagera kuri babiri yasavye kweza abo aburanira agerageza kwereka sentare ko bashengejwe kuvyaha batakoze. Yaseguye ko atana hamwe igitabo mpana vyaha cerekana icaha cyo kudatanga inkuru ngo cerekane nuko gihanu. Urubanza rugeze mu mwiherero ugwacitse rukazomenyeshwa ku itariki 19 z'ukwezi kuza. Imuyinga muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika vigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba byemeje ko inama rukokoma yerekeye amashyirahamwe yigenga hamwe n'abikorera ku giti cyabo nta kizayisibya nubwo amashyirahamwe yigenga yo mu karere yanze kuyitaba. Ayo mashyirahamwe avuga ko yanze kwitaba iyo nama y'iminsi ibiri izabera i Bujumbura muri iki cyumweru ku mpamvu z'umutekano muke. Ni inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika urarusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru.
Ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko byatangaje ko imyiteguro y'inama rukokoma izohuza amashirahamwe yigenga yo mu karere, amashirahamwe y'abakenyezi, urwaruka, abikorera utwabo hamwe n'abandi iri kwigenda neza. Iyo nama izobera i Bujumbura kuva ku munsi wa 4 w'indwi itariki 2022 gushika kwa gatanu itariki 2023 zo ku kwezi kwa gatandatu. Ugukuraho inzitizi mu byerekeye uruja n'uruza rw'abanyagihugu ku mipaka nico kizoshimikirwa ko muri iyo nama. Umufasoni Generose Minani atwara igisata kijejwe ukungana kw'ibitsina muri yase ni naco gisata kiri kugitegura iyo nama.
Baba kenyezi bagira urudandazwa rwaba rutoyi rwaba rukuze bagafatwa bashitse ku mipaka ubu bazoba bafise utudokima duto duto turimo icegeranyo cy'ibisabwa byose uzosubira gutanga ibiturire bitari bikenewe kugira jabuke n'imisi bomara mu gihugu kindi kitari ici wabo cyangwa ushoye utuntu twiwe yashoboye kwegeranya yashoboye kurima turimwe nganye mu karere amenye yuko atamatagisi azobitangira ibyo byose ariho benshi batabize nk'umurunda be muri Tanzania umunyarwanda be muri Kenya gucyo gucyo kira noneho na pasiporo ya EAC iyo izofasha cyane.
Nawe biruko bamwe mu batumiwe muri iyo nama baramaze kuvuga ko batazogitaba. Abone inkuru nani rw'amashami yigenga yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko East African Civil Society Organizations Forum EACSOF mu mfonyafunyo y'Icongereza. Utwara ubwo runani umufasoni Marie Maculé Ingabire yashimikiza ikibazo cy'umutekano muke.
Ntabwo twizeye umutekano bwose aho uko ibintu bimeze ubu ngubu nta mutekano na mukeya uri mu Burundi. Nubwo ubona abantu batabivuga cyane ariko twebwe dufite amakuru ahari.
Mu biro bikuru by'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko barahumuriza ko atagisibya inama izoba ukuri kwamye nayo ku kibazo cy'umutekano. Ibyo biro bivuga ko ari urwitwazo rutagira ifatiro.
Mu bisanzwe twagomba kuba turi hamwe twese kugira ngo ico tunegurana cyangwa ico tugomba gukiza tugikize turi hamwe. Rero kuba bataje ibyo ntibiduca intege urugendo rwabandanya. Pierre Claver ivyo birabaho abantu umutekano ni mu mutima. Hari abantu biyumvira ko badafise umutekano. Umutekano ico nzi kugera uyu munsi Bujumbura urahari ntangorane nimwe bazogira kuko turavugana cyane n'inzego z'umutekano kandi turabikurikirana.
Iyi ni mvo yatumye ayo mashirahamwe afata ingingo yo kutitaba ubutumire nk'uko bivugwa n'utwarunani rw'ayo mashirahamwe.
Nuko tutashimishijwe n'uburyo bagenzi bacu n'imiryango yabo bamwe yarabirukanye bava no mu gihugu ibafungira amakonti yabo ihagarika ibikorwa byabo. Ubwo rero tugomba kwifatanya nabo kugira ngo tugaragaje ko natwe twabaye nkuko nabo babaye.
Aho abataguye nama rukokoma bamenyesha ko ahubwo aya mashiramwe yarakwiye kwitabira nama maze akaba nk'umuvugizi wabo bahunze igihugu.
Gushigikira abo bahunze uwo bashigikira n'uwo bahimiriza ati nyabuna reka muganire nabajya mwibaza ko bitakunze ko mwumvikana. Ahubwo bari kuza bakabona by'ukuri ati bwa bundi igihugu ni nyabagendwa. Reka turondere nyene twuganira nabo vyega kugira ngo abantu ntibagume bari nyuma. None gakaravi je uhava umbwira ko ndabavugira? Oya, nyabu niyo buba ukabakaza. Kumbura aho bagifise ingorane bitwa ko bashigikiye bagatenyenya mugabo abitwa ko atangorane bafise bagaseruka bagagira ico baseruye.
Iyo namite y'impari nigira gatanu ya miba buri mwaka nibibanza bikagenda birahindagurika kugira ngo ibihugu byose bigize umujyango wa yase bishikigwe mu kwakira ibyo bikogwa. Uyu mwaka Burundi nibwo buramukiwe. Kazobari na kajyo ko gusubiza amaso inyuma mu myaka 15 iheze umujyango werekane ibyo waranguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ibyeza bishimwe nayo bitagenda neza bikosogwe nk'uko umujyango wa yase ubivuga. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Claver urakoze kuri inkuru. Tuve Arusha muri Tanzania, noneho tujye mu gihugu cya Malawi. Tariki 20 ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku mpunzi. Kuri uyu munsi ibihugu bitandukanye byifatanya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuzirikana no kwita ku mpunzi. Mu gihe isi yitegura kwizihiza umunsi wahariwe kuzirikana ku mpunzi, mugenzi wacu Edi Rwema mu kanya mu kiganiro muri Isanga yavuganye n'impunzi z'Abanyarwanda ziri mu nkambi ya Zareka mu gihugu cya Malawi. Iyi nkambi yubatswe igomba kwakira impunzi 9,000 ariko ubu icumbikiye hafi 30. Ni ukuvuga 30,000. Ubuzima rero zibayemo, ibibazo bahura nabyo n'ibindi ni bimwe mu byo baganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema. Umwe rero mu baganiriye yatangiye avuga aho iyi nkambi iherereye.
Nkambi iri mu gihugu cya Malawi ahagana mu majyaruguru yacyo, ntabwo yegereye cyane umuhanda uva Lilongwe ujya muri Tanzania y'igihugu iruhande imbibi mu majyaruguru. Zareka ni da na za Zareka iri kuri kilometero hafi 60 uvuye Lilongwe nyine ujya mu majyaruguru. Iri ahantu hari imisozi itumburutse. Ubu nkuvugisha dufite dogere 15-16, ntabwo zirenga abantu bose bari ifutse abana ntiwari gukora neza tubatukira. Iyo nkambi rero yashyizweho nk'uko umaze kubivuga hashize imyaka 23, irimo abantu b'Abanyarwanda bagera ku hejuru 600, irimo Abarundi hejuru 600, irimo Abanyekongo bagera ku 12,000, Abanyekongo bwa Kongo iriya twitaga Zaire kera, irimo abantu bo muri Ethiopia, irimo abantu bo muri Somalia, irimo Abagande, irimo abo muri Kenya, irimo hafi ibihugu bya hano duturanye nka Mozambique, barimo Zambia, harimo bakeya ndetse n'ubu harimo n'abo muri Zimbabwe. Zambia rero irimo ibihumbi bigera kuri 30 birenga, kuko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize byari 29,800. Ubu rero kumera amezi 6 ashize hamaze kugira n'ibindi bihumbi byaba nka 1 cyangwa 2. Nuko uko inkambi imeze ngaho iherereye ubuzima irimo. Ikindi nakwibutsa nuko iyi nkambi yahoze ahantu iri n'ubundi ari habi, hahoze gereza yafungirwagamo abantu bananiranye barimo ndetse na nyakubahwa Nyakwigendera Kamuzu wafunzwe afungirwa ahangaha yambaye ubusa. Aramutse baramureka akomeza abaho niko byari bimeze, waramukaga bagufungiye bakureka ugakomeza ubuzima. Baje kubatoranyiriza rero kuhashyira impunzi zivuye ahandi ari ukutazikunda, hari bagira ngo zirangire ariko Imana burya ngo irebera abanyantege ibindi bihumbyo.
Urakoze cyane Mushi. Bwana Minani, iyi nkambi yubatswe ikwiye gucumbikira abantu 9,000 ariko ubu ngubu muraka bakaba hafi 30,000. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane.
Murakoze ko mumpaye ijambo ku ijwi rya Amerika. Mbese ni n'amahirwe tubanje gushima kubera yuko iyi kambi n'abayobozi bo muri kino gihugu akenshi usanga batishimira kuba batangaza amakuru y'iyi kambi. Kuba rero kino kiganiro gishoboye gutambuka ku ijwi rya Amerika ni intambwe kuri twebwe ngaha turi hano muri Malawi, nakaryo Imana iduhaye kugira ngo dushobore kuba twovuga iriri ku mutima. Nk'uko mubivuze, nk'uko na mugenzanja bivuze, iyi kambi yari ifise ubushobozi bwo kwakira impunzi 9,000. Ariko ubu twababa 30 birenga utusanga umuntu umwe bari bamuhaye iprote abamo ku metero 4 ku 8 aho ni wagomba kubaka inzu ho nyene ahasigaye ugaca usigarana kantu gato ikangana nk'imetero nka 2 ko kubaka mitwarete ahandi nka kadushe n'utuntuze n'agakoni gutyo bishobotse ubu tuvugana tubayeho mu buzima bugoye cyane nkuko bimeze iyi kambi koko icumbikiye ubwoko butandukanye buva mu bihugu bitandukanye hari abarundi hari abanyarwanda hari abakongomani hari abanyasudani Kenya Zimbabwe Mozambique Centrafrique Sudani harigeze kuba harimo nabo muri Sri Lanka baratashe muri make iyi kambi tuyibayemo nabi
reka nje kuri Kabura bwana Minani yaravuze bimwe mu bibazo muhura nabyo avuga ko na leta ya Malawi ubwayo idakunze ko ibibazo biri muri iyo nkambi bigaragara ibyo bigatuma ibyo bibazo byanyu bitabonerwa umuti umusore wabyirukiye muri iyo nkambi ya Nzaleka abasore burungano rwawe ibibazo muhura nabyo ni nk'ibihe
ego makoze cyane nyakubahwa Gwema reka mbanze nongere nshimire abantu bose bumvura ururimi kandi bakunda ikiganiro na cyane cyane nshimire mwebwe mwashoboye kwiyumvira kw'inkambi nk'uko yagiye kwivuga mugenzani nshoboye nk'ugutangura ku kintu kijyanye n'indero cyane cyane aho dufite kaminuza iyo kaminuza ikaba isanzwe yategeka gufasha impunzi ariko ugasanga iyo nk'amashuri aheze nta kazi bahabwa nta kazi turonka ugatusanga rero urubyiruko ntabwo gugurutse mu mutwe kuko tuba tubona ko atakazo za kejo dufite nshatse kuvuga nko igihugu cya Malawi ntabwo kigera cyemerera impunzi gukora muri iki gihugu kubera yuko baravuga ko impunzi mbese ataburenganzira tuba dufite icyo ni kibazo kijyanye n'indero muri rusange yo kuri kaminuza ariko ikindi kibazo nacyo ku rubyiruko ruri ngaha ntabwo rufise umwidegembyo wo kugira ngo rutembere nshatse kuvuga ngo ntabwo tuvuga ngaha umuntu ngo ave muri Zareka agende irirongwe bamusaba yuko aguma mu nkambi ibyo bigatuma urubyiruko rutiyugurura noneho ngo gumve ko rufise kazoza keza ngo ruheze mbese gumve ko guganira rusohora kari ku mutima ntabwo dufite uburenganzira bwo gusohoka ikindi kibazo kandi urubyiruko ruhura no bankakarero bwana Gwema ubundi urubyiruko rwa muri Zareka rwa rufite kazoza igihe dufatiye nko ku migwi rukoze hari no nkakarero bya Salama Afrika bari barekuye kujya muri Amerika guhiganwa n'abandi bagenzi babo ariko ibyo ntabwo byashobotse muri make numva ko ibibazo urubyiruko ruhura igenda rukutaronka uruhushya rwo kwiyunguruza nta kazozi igihugu cyemerera abantu ko bashobora kuba hamwe n'abandi
nk'uko mwabivuze iyo nkambi ihuriwemo n'impunzi ziturutse mu bihugu bitandukanye mubanye gute nabo bantu bandi mutavuga ururimi rumwe mutava mu gihugu kimwe dore ko no mu minsi ishize hari abavuze ngo hari ibibazo bishobora kuba byarabayeho hagati y'abanyarwanda n'abarundi duha umuco kuri ibyo bintu
eko mumbaje ico kibazo ni naco cari kindaje ishinga kugira ndagisobanure amahanga yose acumbe biratangaje cyane kubona ministre we wa home affairs ku itariki zitandatu z'uku kwezi yasuye ikambi ya Zareka aho yuguruye inzu bubatse kuzakorerwamo ibintu bijanye n'ubuhinga bwa Microsoft hama hageze igihe cyo gutanga interview aca asigura yuko muri Zareka atamahoro ahari mbere abarundi n'abanyarwanda bariko bararwana ndakeka ko ayo makuru muyafise ngaho
twarayasomye natwe
birababaje cyane abarundi n'abanyarwanda ngaha mu ikambi baratekanye babana neza hariho ibintu abakera batama bakera bakunda kuvuga ngo ntamwonga uburi fata ngo ibidahizwe birashoboka umurundi umunyarwanda akaba numwe akarwana na mugenzi we ibyo twasabye yuko niba umuntu akoze ikosa aze ararihanirwa ubwiwe ntibakaze barabihanira kominote yose ibyo bintu biriko biratangazwa turabyiyamirije ico ni kinyoma cyambaye ubusa ni kinyoma cyambaye ubusa ngaba muri za reka abarundi n'abanyarwanda barabanye nkuko ari impunzi ndetse n'ubundi bwoko turabanye nabwo kabisa ubwo bwoko bwose bumva buhari barabanye neza kabisa nta wanja wangura kiretse ko utusanga yego umwe arwanye n'undi urugero dushobora gutanga mu gihe cyahera harabaye umunyamurenge umunyamurenge umwe yagwanye n'umunyarwanda hama byaradutangaje ibinyamakuru byo muri kino gihugu bigiye gusohoka byace bivuga ngo abahutu bariko barica abanyamurenge umugabo muri statement zanditswe ziri kuri police n'uyo muntu apfunzwe kweri mumanutse mukahashika uwo muntu arapfunzwe muzosanga ari umunyamurenge yagwanye akubita umuhutu amusanze mu nzu yiwe w'umunyarwanda ibyo kuvugana bacha rero bacha batangaza ngo abahutu bariko barica abanyamurenge aho rero urumva batangaje abahutu ntibacaguye ko ari abanyarwanda cyangwa abarundi kuko abahutu barahari ngaha ubwo rero abanyamurenge ngaha bariho kandi babanye n'impunzi zindi kiretse uwo yoba yaragwanye na mugenzi wiwe nta bandi banyamurenge kabisa uvuga ko babayeho nabi bataganira n'abantu iwa nababayeho mu mutekano kabisa muri kino gihugu cya Malawi umutekano w'impunzi muri Malawi ntitubihakana ego uriho kuri bamwe bamwe ku bintu bijyanye n'intambara bariko baratangaza ngo abarundi n'abanyarwanda bariko baragwana benshi mu matelefone ngaha barafite amamesaje y'ibyo bintu nk'uko muriko murabisoma ibyo turabibeshuje ni ububeshyi nta ntambara ihari ibyo bintu byaratumye n'umwepiskopi ahagarariye diocese ya Rirongwe akidiocese yagomba kuza kudukomereza abana mu ikambi hama urugendo rwiwe ruca rurasiba bavuga yuko umutekano utameze neza mugabo abantu bari batekanye ku itariki 11 uwo musenyeri ntiyashoboye kuza mu ikambi twaramenye ko ayo makuru yamubujije gushika ngaha mu ikambi abantu baratuje hano
bwana mushi ijambo rya nyuma niki wifuza cyakorwa kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza aho ngaho muri iyo nkambi ya Nzale
mu gusoza ikintu nifuza impunzi ziri za ariko 2030 muri rusange nuko isi yazimenya rwose mufunguye imiryango nimwe dutumye nimwe rufunguzo mwe mboni zacu isi imenye ko iyo nkambi ihari imenye uko imeze uko ituye uko inzu zigerekeranye ni nk'uko amashuri yubatse noneho kuri kilometero kare nk'esheshatu gusa hari 2030 urumva ukuntu bangana abana barasa nabi amazi ntabwo hagiye nubwo hari ibipompero ariko ndagira ngo isi imenye ko iyi nkambi ifite ikibazo cyane ko kino gihugu gicecetse kimo na zimwe mpunzi kubera hari n'indi zacyo bwite kitaziho amasitati nahabwo amasitati bamatuze niba bane ngombwa abatuze ntabwo twanga ko badutuza urumva ariko noneho igihe cyose umutekano uzaba ugarutse n'ubundi nta wanga iwabo kuko arahabura ira radiyo rero yacu ijwi rya Amerika yadutekereje kuba ibaye ya mbere dutekereje n'ubundi izakomeze igitekerezo tugire n'izindi nazo tuvugane kandi byohereze imboni zayo zihagarare mu hano niba ngombwa muzababwire siri purasi bagira icyo batumarira noneho mujye muganira
urakoze cyane bwana Minani
reka dushime kuba mwaduhaye kino kiganiro kandi tunabasabe kuzoza muhishikire mwebwe ubwanyu ku ijambo rya nyuma kandi nshobora kuvuga Malawi yafashe impunzi hari ibihugu birondera impunzi nibugurura imiryango ibihugu bidutware bidufashe tumere nk'abantu nk'abandi abasigaye ku bijyanye n'amasomo n'ukuri turababaye cyane abarundi nibaduha amasitati natwe nk'abandi ubu amasitati ariko arasohokana y'abakongomani gusa abarundi n'ukuri barahakwa kwiyahurira imbere y'umuryango nibaduha amasitati natwe turonke akaryo ko ibihugu biza kudutora byadufasha natwe tukamera nk'abantu nk'abandi urumva ko mu majambo make nshobora kuvuga ari ayo murakoze
ikintu cyane nashaka gusaba nuko mutuvugira cyane aho bigera na cyane cyane mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni bongere bavugurure amategeko ajyanye n'ikibazo cy'impunzi na cyane cyane ku kintu kijyanye n'ingeni umuntu aronka resettlement hamwe n'ingeni umuntu aronka integratio icyo kibazo mutubarize muri oni ingene cyovuguruzwa kugira turabe ko natwe tugira akazoza keza noneho ku kibazo cy'urubyiruko mutubwirire UNESCO iri shyirahamwe mpuzamahanga UNESCO
irari nyene nayo yagira uruhara mu bintu by'imbere ngaha muri Zareka na cyane cyane n'ibyavuye nashoboka barayo kugira ibranche ijya y'imbere ngaha muri Malawi ku izina ry'impunzi kugira ngo tucyo tugira kazoza keza. Icyo nicyo nashaka kongera ko kandi murakoze, ariko mwibuke gutegura ibiganiro byinshi muze muduha ijambo kugira ngo ibibazo dufite tuze turabishyira habona tureke ko bishobora kureba umuti. Ubwo murakoze, niho nugarukiye.
Izo ibyo bibazo rero by'ubuzima, impunzi z'abanyarwanda n'abarundi n'abandi bakomoka mu bindi bihugu babayemo mu nkambi ya Zareka mu gihugu cya Malawi, naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubashyira.